Ini Radio SBD Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri micro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Mu Burundi intara ya Ngozi yaratunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe 9 basiganwa n'amaguru. Uyo ni buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ku ihiganwa ryo kwinonora imitsi yitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi itandukanye mu Burundi. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga, ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze ibindi byegizwe inyuma. Imbere ko dushika kuri aya makuru y'amara, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwire amakuru ya hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel turayahera muri Amerika. Uwundi mukozi mu gisata kijejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarerekanye amakenga afise ku kiganiro Perezida Donald Trump yagiranye na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kw'indwi. Mushingamanza wiwe Mark Zaidi aserukira n'uwundi mukozi wa mbere yashyize ahabona ayo makuru yavyemeje mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ejo ku munsi w'Imana. Zaidi yashikirije ko uwo mukozi agira kabiri akorera iperereza rya Amerika afise ivyemeza byo ku rwego rwa mbere ku byagirizwa Trump ko yikoze ku mareta y'abanyamahanga kugira cyafuze Joe Biden uwo bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu bibiri muri 2020. Gushika ubu Trump yamye avuga ko uwamwagirije ubwa mbere yaje afise amakuru yahawe n'abandi kuri icyo kiganiro yagiranye kuri telefone na Perezida Zelensky. Muri Amerika kandi abantu bane barishwe, abandi batanu barakomereka barashwe mu gatondo ka kare jo ku munsi w'Imana mu bunywero bwo mu gisagara cya Kansas City muri leta ya Kansas, nk'uko byashikirijwe n'igipolisi hamwe n'ibimenyeshamakuru byo muri icyo gisagara. Umuvugizi w'igipolisi Thomas Tomasike yabwiye itangazamakuru kukekwa icyo cyaha yafashe. Yashikirije ko abo batanu bakomeretse batwawe mu bitaro kandi batabangamiwe cyane n'amagara yabo. Muri Afrika, umusirikare umwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarishwe, abandi bane barakomereka ejo ku munsi w'Imana bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Mali. Byashikirijwe n'inteko za ONU zijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano muri icyo gihugu zizwi ku izina rya MINUSMA. Abo basirikare bari mu gikorwa cyo gukizura hafi y'igisagara cya Aguelhoke igihe gisasu cyari cyatezwe mu kuzimu cyabaturikirako. Mu kwezi kwa mbere abasirikare bamuka muri Chade bo muri izo nteko nyene za MINUSMA barishwe mu gitero cy'intagondwa z'abayisilamu zishamikiye kuri Al-Qaeda mu karere ka Maghreb. MINUSMA imaze gutakaza abasirikare barenga amajana abiri kuva izo nteko zishinzwe mu mwaka wa 2013 nk'uko izo nteko nyene zivyiyemerera zibicishije ku rubuga rwazo rwa interineti. Igihugu cya Korea ya Ruguru carivumbuye mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birwanisho bya nikleyere. Urongoye intumwa za Korea ya Ruguru muri ibyo biganiro yashikirije ku munsi wa gatandatu ko yaciwe intege n'inyifato yo kutagondwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo hagarikwa ry'ibyo biganiro bya mbere byari byongeye gutangura inyuma y'amezi atari make bitumye hibazwa ko Korea ya Ruguru izorushiriza inyifato y'agasotoro mu kugerageza izindi misile. Iyo ngingo ya Korea ya Ruguru yo kuva mu biganiro abahinga bavuga ko ari umukenyuro wo kuremera Amerika no kuba baracungura umwanya. Abafaransa bakigendera ku mico ya kera bitwa ba conservateurs baharugwa mu bihumbi amacumi bari hereje amabarabara yo kumurwa mukuru Paris ejo ku munsi w'Imana aho bamirira kure integuro y'itegeko mu gihe yoramukagemejwe rizoha uburenganzira abagore batubatse canke ababana basangiye ibitsina kwemererwa gukoresha ubuhinga bwo guhuza imbuto zirondoka hanze y'igitereko cy'umukenyezi gushika ubu ubwo buhinga bwari bwemerewe gukoreshwa n'ababana badasangiye ibitsina iyo nteguro y'itegeko yaramaze kwemezwa n'abashinga amateka bikaba byitezwe ko abasenateri bazotora mu mpera z'uku kwezi ibiharo byerekana ko 2/3 by'abafaransa bashyigikiye iyo nteguro mu gihe ryo kwemezwa n'abadepite umwana azovuka muri ubwo buryo akazokwemererwa kumenya se amaze gushikana imyaka 18. Muri Tunisia umugambwe Ennahda w'abayisilamu batagira kubyiyumviro bya kera usa n'uzi imbere mu matora abashinga amateka yabaye ejo ku munsi w'Imana ibiharo byerekana ko umugambwe Ennahda watsindiye intebe 40 ku ntebe 217 ukurikirwa n'umugambwe Rocker de la Tunisie waronse intebe ziri hagati ya 33 na 35 na mugambwe wakwije amajwi awemerera gutahukana intsinzi bisobanura ko uwuzotsinda bizoba ngombwa ko yiyunga n'abandi mu runani ibyavuyemwo byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa mbere.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho intara ya Ngozi yatunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe 9 basiganwa n'amaguru. Iryo higanwa wari umwimenyerezo ku migambwe kugira bamenyere amahiganwa. Ubutsinze bamukeze, ubutsinzwe nawe yemere aho intara ishize. Abarongoye imigambwe bakaba bamenyesha ko icigwa bahakuye ari ingira kamaro muri kino gihe himirije amatora mu Burundi. Ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Icyo gikorwa cyatanguwe n'urugendo rw'abanyanyi b'imigambwe 9/14 ikorera mu ntara ya Ngozi rwabakuye ku biro by'intara gushika ku kibuga cya Muremera ahabereye iryo higanwa bambaye impuzu ziranga imigambwe yabo bose bavanganye. No mu guhiganwa bakaba babikora bambaye ibimenyetso biranga imigambwe yabo. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasiguriye abanyengozi igitumi cyo gikorwa cyatunganijwe uko
umunsi w'ihiganwa w'umunsi w'amatora n'umunsi w'umwimenyerezo. Tuzakwimenyereza iki? Tuwimenyereza ubwa mbere icyo higanwa n'imigambi itandukanye ifite ibyiyumviro bitandukanye. Mwabonye ko mu rugendo rwa mbere twatukuye ku ntara wese twari tumbanganye abateka intwaro, abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye imigambwe itandukanye, abanywanyi b'imigambwe itandukanye, eka n'abatari mu migambwe na gatoyi twese twari tumbanganye. Byumvikana n'ihiganwa ry'amatora ritekerezwa kuba abantu ubwa mbere bashyize hamwe bafatanye mu nda kandi bari mu buzima bumwe.
Icegera cy'urongoye umugambwe w'abadasigana Iprona mu ntara ya Ngozi arashima uwo mwimenyerezo bakoze akizera ko uzobafasha byinshi mu kunywanisha abanyamigambwe muri kino gihe cy'amatora.
Iri heganwa ritubwira igikorwa cyiza cyaringanijwe n'intara kugira ngo imigambwe ishobore kuja hamwe ikagira umwimenyerezo w'uguhiganwa bizo bibandanye uko gushika aho tuzoshikira mu matora. Ku bwacu rero ni kigwa cyiza twoharonkera n'abene gihugu bandi bakabonera ikigwa kugira ngo babone ko imigambwe itandukanye ibwirizwa kubana mu mahoro kugira ngo amatora adobe mwituze.
No mu mugambwe Frodebu barashima icyo gikorwa. Urongoye umugambwe mu ntara akivuza ko no mu matora vyogenda uko.
Intumbero twihaye nibaza yuko tutazodebukirwa niyo gutunganya amatora neza kugira tubane neza muri kino gihe turiko turayitegura icyo nifuza yuko ku munsi w'amatora n'ubundi byozogenda neza yego niyo ntumbero dufise
eka no mugambwe SNL barashima icigo baronse kuri no wa gatanu urongoye umugambwe rwego rw'intara akizera ko abajejwe intwaro bahungukiye byinshi kuko benshi muri bo bahengamira ku mugambwe uri ku butegetsi iyo hadusa amatati aho kuba bahuza
igihe abajeje intwaro bafata ikibazo mu minwe maze bagashikira abarundi ku mitumba bakabigisha babereka ivyiza byo guhiganwa badahezanyayo byore vyiza cyane nibaza yuko rero abajeje intwaro urabona ko bwego bw'intara babikoze kubwo amakomine nabo hamwe babikora kandi bakabikora bishaka tarukwikurayo byogira icyizere bitanze bize naho nyakubaha buramatari yamarimwo arayirigisha abajeje intwaro abanyamigambwe ko bateza kubana bakoresha amategeko y'imigambwe bakareka imigambwe igakora yidegenzya ariko amakomine amwe amwe ndavuga nka za Nyamurenza za Marangara za Kiremba n'amakomine atari make ngaha mu ntara ya Ngozi usanga abajeje intwaro cyane cyane ari usanga ariko bazitira ibikorwa by'imigambwe itandukanye na cyane cyane rero ugasanga umugambwe SNL uri kurazibirwa na cyane cyane kubijyanye kugura ingwa z'imigambwe
buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasavye abarongoye imigambwe muri iyo ntara bene abajejwe intwaro kuza barabonana imigambwe yose iri hamwe ku mitumba kabiri mu kwezi kugira batorere umuti ibibazo byose bituma abadasangiye imigambwe binubana amenyesha ko yizeye ko amatora azoshika abahiganwa bagwana mu nda uwatsinzwe agakeza uwatsinze aho kwama bariko barashamirana kandi bose ari bene Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango wa Afrika w'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga, ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze, ibindi byigizwe inyuma. Cyo kibazo catumye abashingamateka batumako inama shikiranganji ku munsi wa gatanu w'iyi ndwi turangije kubwira ibihugu vya EAC ngo bitange intererano yavyo canke bifatigwe ibihano. Burundi na Sudani iyo mu bumanuko biheranye imyaka ibiri yose. N'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwira inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EALA yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania, ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka. Abo bashingamateka bahamagariye abashikiranganje baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ivyo bihugu bitange intererano yavyo. Mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha. Uyu mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko azokoreshwa amadolari ya Amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe. Igihugu kimwe cose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice, nayo arenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi. Yamara gushika ubu igisata c'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kimwe conyene Ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri kw'ijana by'intererano y'uno mwaka, ariko ko ibindi bihugu byose atana kimwe kiratanga n'igice. Hakiyongera ko rero Burundi na Sudani y'Epfo bigifise ibirarane byo kuva mu mwaka uheze. Ku mwaka uheze umushikiranganje aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze siguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi kugikogwa. Uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Uburundi kandi tuzobandanya tugira akiguru gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi ifasha igihugu c'Uburundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Abashingamateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi kigizwa inyuma. Umukozi mukuru wo muri Yase yabwiye Ijwi rya Amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimo n'ay'abashingamateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca Yase ku sentare yahagaritse ibikorwa byo guca imanza no kuzisoma byari kuba mu kwezi guheze k'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make. EALA yatumye abo bashikiranganje kwibutsa ibihugu bitandukanye ko hari ingingo zitegekanya ibihano ku gihugu kidatanze intererano zaco ku gihe. Abashingamateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya Societe Civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC. Ico kirego kibwira abashinga amateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano. Iryo huriro EACSOF ryari ryasavye EARA kubaza inama y'abashikiranganje ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishura ibirarane by'intererano zo ku mwaka uheze, cyane cyane Burundi na Sudani y'Epfo bigiheranye hafi yose, hakiyongera ko ayo y'umwaka. Igihuriro risanga ibihugu vya EAC atagushaka bifise kwe guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishira no kwizana ataviza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusangi hamwe n'ibindi. Abashinga amateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose byo babigiheranye ayo ku mwaka uheze byo fatigwa ibihano. Abashinga amateka cyane cyane baturuka mu Burundi na Sudani y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu vyabo kugira ngo intererano zitangwe. Abashinga amateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi atanu buryo bwinshi buhari. Mu minsi yaze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberanfu Mukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo, yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'2016 hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC. Ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa Buraya byarahagaritse imfashanyo byahora biha uwo muryango kuko ari mu Burundi buri mu bihano by'ubutunzi vya Buraya. Mu kwezi guheze naho ikigega c'iteramire ca Amerika USAID catangarije EAC ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimo mu Burundi akora muri EAC kizofatwa mu mugongo na Amerika, ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa EAC ari mu Burundi. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. U Rwanda rutangaza ko kuva uyu mwaka wa 2019 watangura hamaze gupfa abantu bashika kuri 70, abandi bagera ku 100 bagakomereka kubera ikibazo cy'ibiza. Kubera iyo mpamvu leta y'u Rwanda iburira abanyarwanda ko bakwiye gukumira no kurwanya ibiza mu byo bakora byose. Eric bagira ubusara duhi ibindi kuri iyi nkuru.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi itangaje ibi mu butumwa buburira abanyarwanda uko bagomba kwitwararika mu rwego rwo kwirinda no kurwanya ibiza. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Madame Germaine Kamayirese, ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, yavuze ko muri uku kwezi kwa cumi ubukangurambaga bwo kwirinda no kurwanya ibiza bureba buri munyarwanda wese. Yavuze ko kuva uyu mwaka wa 2019 watangira kugeza mu kwezi kwa 9 abanyarwanda babarirwa muri 70 bamaze kuhatangakariza ubuzima, abandi bagakomereka kubera ibiza bitandukanye, ari naho ahera asaba abantu kubyirinda.
Muri rusange mu gihugu cyose abantu bamaze guhitanwa n'ibiza kuva mu kwa mbere kugeza ku cyamwe 3 kwa 9 ejo hashize hari amaze kupfa abantu 70. Abumva ko abantu 70 ari abantu benshi. Abakomerekejwe n'ibiza bagera ku bantu 177. Amazu yasenywe n'ibiza ni amazu 495. Imyaka yari kuri hegitari zingana n'6,678 yarangiritse. Amatungo yangiritse angana na 267. Amashuri yangijwe n'ibiza angana n'amashuri 163. Ibigo nderabuzima byangijwe n'ibiza, dufitemo ikigo nderabuzima kimwe. Dufite imihanda 6 yangijwe n'ibiza, tugagira insengero 49.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda igakomeza gusaba abanyarwanda bose ko mu byo bakora bagomba no kuzirikana gukumira no kurwanya ibiza.
Twongere tugaruke ku muco wo gusibura, wo gucima imirindasuri. Twongere tugaruke ku muco wo kuyobora amazi nk'utyohereze mu mirima. Twongere tugaruke ku muco wo gusibura imiferege mbere y'uko n'uko kwezi kuba. Twese tuzigiye imvura yo mu Rwanda igwira, ibyo bintu bigaruke mbere. Ikindi nanone mu myubakire abantu bakomeze birinde kubaka amazu yabo ataziritswe ibisenge, kandi birinde no kubaka badasiga inzira z'amazi. Kigaragara mubona ko hirya no hino mu gihugu uko igihugu kiri kugenda gitera imbere, inyubako zigenda zigwira mu mijyi imwe n'imwe, niko amazi agenda ava ku bisenge by'amazu agenda yangiza.
mu bice bitandukanye by'igihugu bitewe n'imiterere yabyo hakunze kumvikana bahitanwa n'inkuba. Leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bubaka inzu ko bagombye kuziha ubwirinzi. Gusa nanone n'ikibazo gikomereye abamikoro make kuko imirinda nkuba yakariza inzu nzuga ihenze. Ibiciro by'imirinda nkuba ni uguhera ku 1500 kuzamura bitewe n'aho wakorewe ndetse n'ingano y'inyubako ugomba kurinda. Leta y'u Rwanda kuri iyi ngingo ivuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa hari kurebwa uburyo imirinda nkuba yaboneka ku giciro cyoroheje. Ministre Kamayirese arakomeza.
Turakorana na IPRC kugira ngo dukore imirinda nkuba ikorewe mu gihugu ku giciro gitoya abaturage babashe kuyigurira. IPRC yarangije gukora imwe muri yo, ubu ngubu iri ku rwego rwo gusaba uruhushya rwo kwishyira ku isoko mu kigo cy'ubugenzuzi cya RSB. Noneho iyo mirinda nkuba leta ikazakora uburyo bumwe na bumwe butandukanye, hari uburyo bumwe na bumwe turi kuganiraho ku buryo izaboneka ku giciro gitoya, nk'uko umuturage hari uko agira mu rugo iwe na wa murinda nkuba ukazaba kimwe mu bikoresho yagira mu rugo iwe.
Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi itanze ubutumwa bukangurira Abanyarwanda ko bagomba kwirinda no kurwanya ibiza. Mu gihe mu mwaka ushize wa 2018 Abanyarwanda basaga 200 bapfuye bishwe n'ibiza, abandi babarirwa muri 250 muri uwo mwaka nyine nabo bakomerekejwe n'ibiza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Inzu zisaga 11,000 zarangiritse, abasaga 1,000 nabo bakurwa mu byabo n'ibiza. Ibi byose byakomotse ku mvura idasanzwe akarere muri rusange kagize bitari bimenyereye. Gusa kugeza ubu abashinzwe iteganyagihe mu Rwanda bavuga ko imvura yitezwe izagwa mu buryo busanzwe. Ku rundi ruhande, bitewe n'imiterere y'u Rwanda hakomeza kugaragara abatuye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nihurizo rikomeza gukomerera abatuye batyo ndetse na leta, aho leta y'u Rwanda ihagaze nuko nta munyarwanda wagombye guhitanwa n'ibiza kubera gutura nabi. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi no mu Rwanda. Tutangurire mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira kuri shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa divizio ya mbere mu Rwanda yatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije.
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda nibwo yatangiye. Ku wa gatanu, kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yanganyije na APR FC igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku wa gatandatu, ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na Espoir FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Huye i Butare. Kuri stade Umuganda i Rubavu, ikipe ya Etincelles FC yatsinze Kivu Sport ibitego bibiri kuri kimwe. Bugesera FC yatsinze Heroes FC ibitego bibiri ku busa i Nyamata. Kuri stade Amahoro i Remera, ikipe ya Gasogi United yanganyije na Rayon Sport ubusa ku busa. Kapiteni wa Rayon Sport Eric Rutanga avuga ko ikipe ye iri mu bihe bibi, ariko ngo baba bagerageje kwitanga uko bashoboye.
Ekipe igira ibihe, habaho ibihe byiza, habaho n'ibihe bibi. Kuko turi gukora, urabona twarase penalty, twakreye ama occasion menshi twarase. Ntabwo nashinja abakinnyi bagenzi banye kuko byangombwa baba babitanze, ariko cya kinini cyo gutsinda, cya gihe nyine kitaragira cyo gutsinda nicyo kiri kubura, ariko turakomeza gukora nk'abakinnyi nta gucika intege, turebe n'ibiri imbere, turebe ko bizaza.
Bahati Kazindu, kapiteni wa Gasogi United, ashimangira ko bafite intego yo kuzamura urwego rw'imikinire baharanira no kwinjira mu ikipe y'igihugu.
Cyambere twebwe twaje mu cyambere tufite intego. Ntabwo twaje mu cyambere kwako nzi abanyamakuru bavuga ngo tugomba gusubira mu cyakabiri. Twebwe intego yacu ni kurangiza kwanza mu cyenda ba mbere. Ikindi twebwe n'abatoza bacu batuganiriza ko tugomba kugire kure, kandi dufite na equipe nationale ari imbere yacu tugomba kuyikorera twese.
Umutoza wa Gasogi United Maurice Nshimiyimana yemeza ko ubunararibonye afite atoza mu cyiciro cya mbere aribwo bwamufashije kugamiswa n'ikipe ya Rayon Sport.
Cya mbere ndashimira Imana, ikindi cya kabiri ndaferesita ikipe ya Rayon Sport ibashije kudukuraho inota rimwe twari muri bo. Ikindi cya kabiri urebye uburyo twabashije guhagarara mu kibuga, uburyo twayidominye, ngira ngo nko muri iki gice cya kabiri twari dufite amahirwe yo kuba twabona amanota atatu. Ariko ni kuriya byagenze, buriya ibintu byose turakora, ariko Imana niyishyiraho vi ya nyuma. Nayibwira ko ari felicitation ku bibashije kubona inota rimwe kuri Gasogi. Ukurikije 60% to 70% y'abakinnyi dufite, n'abakinnyi bazamukanye ekipe muri deuxième division, ariko noneho iyo urebye ni shampiyona wa deuxième division wahuye na wa première division. Icya mbere ni uko habaye impinduka zikomeye ku mupira w'u Rwanda kuba ikipe abakinnyi bazamutse babasha kwitwara neza. Ni kigaragara yuko coaching yakoze akazi n'abakinnyi bakoze akazi ko kumva. Ikintu cya mbere twabaganirije, twebwe dufite amahirwe kuba twarabaye mu ma ekipe makuru. Ndumva ari cyo kintu twabanjije kubamaraho ubwoba. Kuba byibura mu myaka 3 mba muri ekipe nkuru ni ibintu bishobora gutuma mbasha kumotiva abana. Ikindi cya kabiri nuko nkigera muri ekipe twakoze ikintu gikomeye cyo kuzana umwana imateri cyangwa se umuntu ushobora kubabera umubyeyi mu kibuga cyangwa se umuyobozi mu kibuga. Tidiane Kone bitewe n'uburyo nari naramutoje dutwara shampiyona muri Rayon aho yarari n'umukinnyi nari narabashije gukomeza gukurikirana, numva yuko kuba yaza hariya yakora difference ku cyangwa se yabasha gufasha ekipe kuyimotiva cyangwa se kubereka yuko byose bishoboka.
Ejo ku cyumweru imikino ya shampiyona yarakomeje. Ikipe ya AS Muhanga yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Muhanga. Kuri stade Umuganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bibiri ku busa. Mu wundi mukino, Police FC yatsinze Sunrise ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona izakinwa ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi message ngozi inyuma yo kunganya na Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rw'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Uwo mugwi w'ingozi uraye mu kibanza ca mbere vyimfata kibanza muri basketball. Naho abakinyi n'abamenyereza barashigikiye inkino zatunganijwe mu ntumbero yo gufasha umukinyi wa Muzinga akiswe n'amagara. Desire Hatungimana dufitiye ibindi kuri aya makuru.
Kuno w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi cy'umwaka wa 2019 rishye mu mwaka wa 2020 ryasozera umunsi ugirwa 9. Urukino rwa rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega yariramutse yakira message ngozi yo mu ntara ya Ngozi. Ugo rukino rukagwagiye kurangira ari gitsindo kimwe ku kindi. Jimmy Ndayize yamenyereza message akaba ashima iryo nota rimwe yakuye hanze.
Umwaki nk'izi ni machi zitaba zoroshe. Urabona nka Flambeau du Centre ni ekipe yavuga ati badusinze baci bagenda ku kibanza ca mbere, natwe twari twaje nga tuje kurondera insinzi. Nivyo urashaka gutegura ibintu bikanka ukarondera ingene uhindura. Ndibaza yuko ivyo nari nateguye byose byashoboye kugenda neza. Igikuru ni ukubona dukuye nota rimwe ngaha ni ekipe Flambeau du Centre mwabonye ko ikomeye ifite abakinyi beza. Igikuru ni ukubona turose inota rimwe kandi novuga inota dushoboye kuronga hanze.
Ndayizeye Fiston icegera cy'umumenyereza wa Flambeau du Centre amenyesha ko bari biteguriye ugo rukino ariko ngo habuze amahigwe.
Urukino rwageze neza icyacu tudatwara amanota atatu ngira mwabonye yuko ari abakinnyi bacu. Twaronse okazion nyinshi gusoma message ngozi bashika imbere y'igori sinzi ko kwa ruguhababuka cankiki ngaho ngira amakazi mwabonye nk'umukinnyi yitwaye Aronso ariko zero okazion zishika nka zine wenyene na gardien akananiko.
Umugwa message ngozi rero inyuma y'izo nkino 9 ukaba ariwo uri mu kibanza ca mbere vyimfata kibanza muri basketball. Naho ishiramwe rya basketball Bujumbura rifatikanije n'imigwi irihurikiyemwo baratungana igihiganwa rigenewe gufasha umukinnyi Rodrigue wa Muzinga akitswe n'amagara kugira amafaranga atojwe ashobore kumufasha narijya amaze kubagwa gatatu mu mezi 4 amaze mu bitaro. Nihimbazwe Simplice akina muri Lezipo amenyesha ko yanezerewe cyane kubona inkino nkizo zitunganywa kugira abafashe mugenzi wabo.
Nabyakiriye neza gose hanini sport yacu amateur iciza gufashanya umva biraryoshe wabona urumukinyi hagize amagara gukwiza ukabona ari abandi bagufashije mu gushyigikira ugorganiza udukino kugira baraba ukuntu bogufasha kubyerekeye iby'uburyo. Nanje ndabyumvise badushyizemo narabyakiriye neza byarangiye.
Na Olivier Ndayiragije yabaye umukinnyi muri kino gihe akaba ari umumenyereza w'umugwi wa Dinamo amenyesha ko umutima nk'uwo ukwiye kwamaho kugira abakinnyi benshi bahura n'ibibazo ugasanga barabuze uko bivuza bashobore gufashwa.
Umutima mwiza umuntu wese muri dufise muri club yategereza kugendera ko kugira esprit yo gufashanya. Ntiyavuge ngo ni naka ngo yari muri ekipe iyihe ngo ni naka yari muri ekipe iyihe, twese tukashira nguvu hamwe kugira abakinnyi bacu kuko umukinnyi wese azotera imbere ari uko amagara yiwe ateye imbere. Rero aronse nk'iyo ngorane y'amagara evre birashika ugasanga nta buryo afise. Rero hageze nk'uwo mwanya bavuga ati dufashe naka je nabonye ari ibintu byiza gose kandi tegeza kubandanya.
Urukino rwanyuma muri izo nkino ruzohuza umugwi wa Jimkana uzotana mu mitwe na Kern. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Jwi d'Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi d'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.